Bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu rundi miyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda muri ko mutumva kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya radio inshuti ya bose abari Uganda mu karere ka Kisoro na mwebwe muratumva tankumanzi kuri FM 88.9 ya radio ijuri yobora maramutse neza bakunze ijwi rya Amerika ni kaze mu biganiro vyacu vyo muri kano gatondo bigiye kuremeshwa na Jewe Diane Nini na hazu. Muti tukwa wateguriki, huko wisanzwe kwa gata andatu tukwa maduhera kumakuri ya karele kibiaga bigari, haza ukuri kigwani kigani ilo iwanyu munhara, hanyuma nyuma ya hosa kumina zibiri, tulaba susuruta bitre mu muziki. Duele mugihugu cy'u Rwanda hose ntare yibanze yaraye ihanishije gihano cy'imyaka 3 bwana Pierre Damien Habumuremyi yigeze ku mushikiranganje wa mbere w'ico gihugu uyu yagirizwa gutanga sheke zitazigamiye hambavu iyo myaka 3 asabwa gutanga ihadabu ya mamiliyoni arenga amajana 890 ibindi kuri no nkuru turabaza amenyesha makuru y'ijwi rya Amerika ikigali mu Rwanda Eric Bagirubusa
Mbere gusoma icyemezo ku rubanza ruregwamo bwana Pierre Damien Habumuremyi umucamanza yatangiye yibutsa imiterere y'ibirego byo gutanga sheke zitazigamiye n'ubuhe mu birego uyu mugabo wigeze kubaho ministri w'intebe mu Rwanda bwana Habumuremyi yagaragaraga mu buryo bw'ikoranabuhanga ari mu mpuzankano y'irozi iranga abagororwa yicaye muri gereza ya Nyarugenge Mageragere aregwa ko mu 2019 yatanze amasheke atazigamiye ku bantu batandukanye mu nyungu z'ishuri rikuru Christian University of Rwanda yashinze kanari hagarara mu rwego rw'amategeko uwe n'umwunga nizibabura n'abavuga ko ibirego byose nta shingiro bifite guko basanga nta byaha yakoze bavuga ko ibyakozwe byose hagati ya Habumuremyi n'abamurega barimo Charles Nkurunziza bishingiye ku masezerano y'ubwumvikanaho kububuriganya aho bamurega ko mu bihe bitandukanye yagiye abahaza sheki zagera ku mabanki bagasanga zitazigamiye uregwa n'ubwunganizi bavuga ko ibirego bwana Habumuremyi yagombye kuba abiburana mu manza mboneza mubano aho kuba imanza zinshinja byaha hari sheke Habumuremyi aregwa ko yatanze ku giti cye zatangwa kazikiraho imikono mu izina rya Kaminuza Christian University of Rwanda nkaho aregwa ko mu 2019 ku giti cye yahaye uwitwa Robert Musengimana sheki ya miliyoni 75 ageze kuri banki aburaho amafaranga ubushinjacyaha buvuga ko mu mvugo ze abazwa n'inzego zibishinzwe Habumuremyi yemereye ko izo sheki yatanze zitazigamiye mu isesengura ry'umucamanza avuga ko ibyo yakoze ari ibikorwa ubwabyo bibujijwe mu rwego rw'amategeko kuko abamwunganira bavuga ko ikirego gishingiye ku masezerano ya Habumuremyi n'abamurega ubushinjacyaha bwo buvuga ko nta shingiro bifite kuko kidakuraho ko hari ibyaha byakozwe mu iyubahirizwa ry'ayo masezerano iburukiko rukavuga ko nta shingiro bifite ubwunganizi bukavuga ko Habumuremyi atagombye kubakurikiranwa kuko ibyo yakoze bitari ku giti cye mu isesengura ry'urukiko ruvuga ko uburyozwa cyaha bw'ikigo cy'ubucuruzi kigenga gifite ubuzima gatozi budakuraho uburyozwa cyaha bw'abagihagarariye Habumuremyi ngo yabajijwe inshuro enye mu nzego z'ubugenza cyaha n'ubushinjacyaha kandi ngo ibyo yasubizaga bigaragaza ko yabisubizaga ku giti cye nk'uko urukiko rubivuga rushingiye ku mategeko rwavuze ko amasezerano Jean Bosco Ngabonziza yagiranye na Christian University of Rwanda yo kuyigemurira za mudasobwa 20 zifite agaciro ka miliyoni zisaga 12 agatanga ingwate ya miliyoni 10 atayahaye Habumuremyi ku giti cye urukiko ruvuga ko ubushinjacyaha butagaragaza aho uregwa ahura n'ayo mafaranga n'uburyo buvuga ko yaririgishije ruvuga kandi kuri ishuri ryavukijwe uburenganzira bwo gukorwaho iperereza ubwaryo ku cyaha cy'ubuhemu urukiko rwanzuye ko kidahama Habumuremyi gusa ku cyaha cyo gutanga za sheke zitazigamiyeho urukiko ruvuga ko Habumuremyi yazishyizeho imikono bityo ko bihagije ko byashingirwaho kuregwa atabasha kuzivuguruza abazwa ngo ntiyabihakanye kandi ngo na za banki zemeje ko konte za Habumuremyi zitariho amafaranga urukiko rukavuga ko kwiyemerera icyaha kuregwa kwashingirwaho ni mu gihe ubwunganizi buvuga ko nta mugambi yagize wo kugikora ariko mu isesengura ry'urukiko rugasanga bitari ukuri ubushinjacyaha bwari bwasabiye uregwa gufungwa imyaka 5 no gucibwa ihazabu ya miliyoni zisaga 892 z'amafaranga ku cyaha cyo gutanga sheki zitazigamiye ari kuregwa n'ubwunganizi bwari bwatakambiye urukiko ko igihe yahamwa n'ibyaha habaho kumusubikira ibihano maze akabona akajya kwivuza zimwe mu ndwara zikomeye zirimo n'umutima urukiko rwisunze ingingo z'amategeko n'imvugo z'abahanga mu mategeko zivuga ko gusubikirwa bireba umuntu utarakatiwe n'inkiko igihano kirengeje amezi 6 y'igifungo gusa ruvuga ko nubwo usaba gusubikirwa igihe hano yaba yujuje ibisabwa naho bitegeka umucamanza kumusubikira avuga ko byongeye Habumuremyi abura n'ahakana ibyaha bigaragaza umugambi wo kubihunga bityo ko imyitwarire yitamuha amahirwe yo kumusubikira igihe hano ku kirebana n'ifatira ry'imitungo ikimukanwa ndetse na za konti zari zarafunzwe urukiko rwarasesenguye maze rwanzura ko byakozwe mu buryo bunyuranije n'amategeko rwavuze ko ubushinjacyaha butagaragaza niba inkomoko y'iyo mitungo hari isano ifitanye n'ibyaha Habumuremyi aregwa yari yatakambiye urukiko avuga ko gukomeza kumufatira imitungo naho bitaniye n'icyo bita kumuniga kuko ngo haba kuriwe n'umuryango byatangiye kubagiraho ingaruka urukiko mu cyemezo cyarwo rwahamije bwana Habumuremyi icyaha cyo gutanga sheki zitazigamiye maze rutegeka ko ahanishwa imyaka itatu y'igifungo muri gereza rwamuciye kandi hazabu ya miliyoni 892,000 n'ibihumbi 200,000 by'amafaranga rwategetse ko agomba guha miliyoni imwe bwana Charles Nkurunziza nk'indishyi z'akababaro mu gihe abandi ngo batagaragaza uburyo ibyo yabakoreye byabangirije urukiko rwategetse kwifatira ry'imitungo yose ya Habumuremyi rikurwaho kuko ryakozwe mu buryo bunyuranije n'amategeko bwana Pierre Damien Habumuremyi ntiyayisajuririra ibihano gusa bamwe mu bavandimwe bari ku rukiko babwijwe rya Amerika ko bagiye kuvugana n'ubwunganizi bakazabona kujurira ibihano isomwa ry'urubanza rirangiye bwana Habumuremyi yagaragaye ku ikoranabuhanga apepera abavandimwe be bari mu rukiko uyu wigeze kubaho ministri w'intebe w'u Rwanda yafunzwe mu ntangiriro z'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka yatawe muri yombi yarakuriye urwego rw'imidari impeta n'ishimwe by'igihugu mu bihe bye yakunze kugira imyanya ikomeye mu butegetsi bw'u Rwanda aho yanabayeho ministri w'uburezi bagira ubusajwi rya Amerika i Kigali
tuve mu Rwanda twerekeza mu gihugu cy'u Burundi aharaye hatangujwe isekeza ry'iminsi 16 yahariwe kurwanya amabi akoregwa abakenyezi icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Prosper Bazombanza abitanguza mu ntara ya Muramvya iri hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi yashimangiye ko abakora ayo mabi bakwiye guhanwa vy'akarorero inkuru ya mgenzi wacu Désiré Hatungimana ari Kigali mu Rwanda
Kuri wa gatanu niho ku mugwa mukuru w'intara ya Muramvya hatanguzwa ku mugaragaro isekeza ry'iminsi 16 yahariwe kugwanya amabakorego bakenyezi icegera cy'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza niwe yari yishikiye aha Muramvya mu ijambo yashikirije abari bitabiriye ibyo birori yamenyesheje ko umugambi w'igihugu wo kugwanya amabakorego bakenyezi uri mu micine
ubwa mbere hari ugukinga ayo mabi ubwa kabiri hakabuga ugufasha uwayakorewe ubwa gatatu hakaba uguhana wayakoze hanyuma ubwa kane hakabukunga wakorewe amabi n'umuryango wiwe mu kibano hamwe no kumufasha kurangura ibikorwa byo kwiteza imbere
Prosper Bazombanza amenyesha ko kugira ico cyaha gituzwe abarundi bose bategerezwa kugira mu ruhara ahamagarira rero abarundi bose gushengeza abakoreye amabi no kwiyegereza abayakorewe
abakenyezi n'abigeme bakorewe amabi afatiye ku gitsina bakeneye kuremeshwa no kwiyegerezwa kuvuzwa no gufashwa kwitura ubutungane saba kwinubarira ahubwo nawe kwiyegerezwa tukabaremesha tukabahoza kugira ngo babone yuko uwo mababaro tuba tuwusangiye twebwe twese n'igihugu cyose dusabye rero yuko umwenegihugu wese yuko icyo yoshobora cyose cyofasha kuremesha ababashikiwe n'ayo mabi ababanyi bubakorewe amabi bategezwa rero kumuba hafi bakamuremesha mbe no kumufasha muri ibyo byose akeneye igihe cyose babishoboye na cyane cyane kumushikana n'ingoga kwa muganga mbe no gushikira abajejwe ubutungane kuko mabi bene ayo sayikumvikanisha mu muhoyahoye mu kibano niyo kujyana imbere y'inyamiramabi kugira ngo icyo cyaha gihashwe mu Burundi no ku isi yose
umugisha wa kaminuza Paul Nkunzimana yanonosoye ivyigwa vy'imibano amenyesha ko gutuza icyo cyaha bigoye cyane mu Burundi bafatiye ku mico n'imigenzo y'abarundi n'ingingo zimwe zimwe za leta zikinyiza umukenyezi
igihugu cy'u Burundi cyane n'ibindi bihugu bitabike ku isi hariho izo bita système ya patriarcat rero nvuye uko ubutegetsi umuryango uhagaze ku mugabo ni nanone aho nivyo umuntu wabona mu Burundi nko kuvyerekeye ubutegetsi umugabo niwe buhagaze ko niwe umuryango ushimikiye ko haba mu kubaka urugo haba mu gutorana haba mu gufata ingingo iyo hano shikiriza n'uko hariho amategeko akandamiza umukenyezi ku kazi na cyane cyane umuntu yihoreje neza cya gitabo cerekeye akazi code du travail muri icyo gihe ntibiri gusa mu rugo niyo ugasanga biri no muri leta
nari umunsi wo kurwanya amabi akorerwa abakenyezi icegera cy'umukuru w'igihugu yakebuye abakenyezi kuko muri bo hari abakora amabi atagira izina
nubwo uyu munsi twaramutse tuvuga ibyo byo kurwanya amabi akorerwa abakenyezi bakenyezi dusigaye tubona abashingantahe nabo nyene hariho bamwe bamwe bakorerwa amabi n'abakenyezi mwageze kubyumva aho hariho n'aba Sirobanki bitaba fasoni njyana bitabanga afata umushingantahe mu nzu yiwe mu nzu agafata umugita akamucumita cyangwa agafata isuka akamukubita umutwe agahwera kandi hari inzego z'ubutungane mu bugendamo ibyo bintu birateye isoni bitesha akaranga k'umupfasoni bitesha akaranga k'abarundi n'abarundikazi tubaza ko coba ikizira mu Burundi n'ikizoba zigusaba kuvuga ngo ngambwe y'ubucacu cy'Uburundi turabahamagariye rero kugumya ibanga n'umupfasoni byanjye biranga umurundikazi
ubushiranganje bwo gufatana mu nda n'iterambere ridakumira bumenyesha ko muri uno mwaka uheze mu biharuro bwashoboye kuronka abakenyezi 35 bashurashwe ku nguvu hakogwa mabi 287 afatiye ku butunzi n'238 rusesereza mutima Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Manda nyakumviriza Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ubu naho ni wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara
Kire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Nongeye kubasuhuza kandi mbahikaze mu biganiro byacu duhere mu Rwanda umunyapolitike utavuganwe n'ubutegetsi Paul Rusesabagina yasabye urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge gusesa icyemezo kimugumisha muri gereza mu gihe ategereje ko urubanza rwe rutangira kuburanishwa mu mizi Rusesabagina avuga ko yagejejwe mu Rwanda ashimuswe akamara iminsi ine yaraburi birengero avuga ko umucamanza wa mbere yirengagije uburyo bunyuranye n'amategeko yafunzwemo agafata icyemezo cyongera igihe cyo kumufunga by'agateganyo bityo agasaba ko afungurwa by'agateganyo ubushinjacyaha bwo ariko buvuga ko Rusesabagina yafatiwe ku butaka bw'u Rwanda kandi ko yahageze ku bushake bwe I Kigali inkuru irambuye yateguwe na Asumta Kaboyi
Mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge Rusesabagina ari muri gereza ya Mageragere umwunganizi we Gatera Gashabana ari mu rukiko nibo bahawe ijambo mbere ngo basobanure impamvu y'ubujurire bwabo Rusesabagina yahise asaba umwunganizi we Gashabana ngo bisobanurire urukiko Gashabana yavuze ko basanze umucamanza wa mbere atarubahirije itegeko rigena inshingano ze Gashabana yumvikanisha ko mu gihe cy'iperereza basanze uburenganzira bwa Rusesabagina butarubahirijwe mu gihe cy'ifatwa n'ifungwa uyu munyamategeko yasobanuye ko uburyo umuntu ukekwaho ibyaha tumizwamo harimo guhabwa urwandiko rumuhamagaza cyangwa rugategeka ko azanwa ku gahato yumvikanishije ko umukiriya we ubu buryo bwose bwirengagijwe ahubwo ko yakorewe icyo yise ishimutwa bityo ko asanga uyunganira afunzwe mu buryo bunyuranije n'amategeko Gana Gashabana yabwira urukiko ko umukiriya we yagejejwe mu Rwanda ku ngufu ashimuswe ndetse akamara iminsi ine afungiye ahantu hatazwi nta muntu umwe uzi amakuru yanasobanuriye urukiko ko ubushinjacyaha butabashije kugaragazaho Rusesabagina yari ari mu matariki yo kuva kuri 27 z'ukwezi kwa 8 kugeza kuri 31 z'uko kwezi ubwo yerekwaga abanyamakuru ikindi ngo ntigeze amenyeshwa icyo yafatiwe ndetse yamburwa n'uburenganzira bwo kunganirwa nabo yihitiyemo Gana Gashabana yanongeyeho ko Rusesabagina asanga ngo uburwayi bukomeye bwatumaga akurikiranwa bihoraho n'abaganga ariko ibi bikaba byaratangiye kumugora kuva wafungiwe kuko atabasha kubona abaganga yitiye yanongeyeho ko muri ibi bihe bya COVID-19 ubuzima bwo muri gereza bugoranye bityo ku rukiko rwafata icyemezo cyo kurekura uwo yunganira ku nyungu zo kubungabunga ubuzima bwe. Bwana Gashabana yasabye urukiko gushingira kuri aya makosa yakozwe n'ubushinjacyaha akarekura uwo yunganira. Yavuze ko ubwo aheruka kubonana nawe yabonaga atameze neza ku buryo Rusesabagina akwiye kurekurwa agakurikiranwa ari hanze, cyane ko muri gereza harimo ikibazo cya COVID-19 kitanatuma abantu babasura. Rusesabagina hawe umwanya wo ngo agire icyo yongera ku rubanza rwe. Bwa mbere yashimangiye ko yashimuswe akagezwa mu Rwanda hambiriye amaboko n'amaguru, gusa ntiyavuze igihugu yafatiwemo ndetse n'uburyo bwakoreshejwe ngo agezwe mu Rwanda. Yongeye kumvikanisha ko atari umunyarwanda. Yasobanuye ko ubwo yavaga mu Rwanda yatanze ibyangombwa byose by'ubunyarwanda aba umuntu utagira ubwenegihugu, nyuma aza kwakirwa n'igihugu cy'Ububiligi cyamuhaye ubwenegihugu mu mwaka w'1999. Yavuze ko ari mu Rwanda mu buryo bunyuranije n'amategeko kuko we ari Umubiligi, ko yazanywe mu Rwanda ashimuswe ko atigeze ahabwa urwandiko rumuhamagara mu Rwanda. Ubushinjacyaha buhawe umwanya ngo buvuge ku byavuzwe na Rusesabagina n'umwunganizi we bwashimangiye ko nta shimutwa ryakorewe Rusesabagina ko yizanye mu Rwanda, agafungirwa ahantu hazwi kuri sitasiyo ya polisi ya Remera. Ubushinjacyaha bwavuze ko iby'umwunganizi wa Rusesabagina avuga ko yaje mu Rwanda tariki 27 z'ukwezi kwa 8 atari byo, ko ahubwo yaje ku itariki 28 agahita afungirwa muri kasho ya polisi ya Remera. Umushinjacyaha yasobanuye ko umunsi Rusesabagina afatwa aribwo yahise amenyeshwa ibyo aregwa nk'uko bigaragara ku nyandiko mvugo yakoreshejwe afatwa kandi ku ibyaha byose aregwa byanditseho. Umushinjacyaha yasabye umunyamategeko Gatera Gashabana kwerekana uburyo uwo yunganira yashimuswe. Ntibibe ibyo mu magambo gusa, byongeye ngo mu itangazamakuru yivugiye ko yizanye mu Rwanda ko nta muntu n'umwe washimuse Rusesabagina. Ubushinjacyaha bwanavuze ko impamvu yo gutunganirwa ubugenzacyaha nayo nta shingiro ifite, kuko mu ibaruwa yo ku itariki 31 z'ukwezi kwa 8 Rusesabagina yemeye gusubiza iby'abazwa kandi ari wenyine. Ku bijyanye n'uko asabirwa gufungurwa ku mpamvu z'uburwayi, umushinjacyaha yavuze ko nta shingiro iyo mpamvu ifite, ndetse ko iki kibazo cy'uburwayi bwa Rusesabagina cyafashweho icyemezo mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro no mu rwisumbuye mu bujurire, ku buryo cyaguma uko kiri agakomeza gufungwa. Yashimangiye ko Rusesabagina ameze neza muri gereza kuko yitabwaho. Yatanze urugero ko yamaze amasaha abiri ahagaze, ko ari ikimenyetso simusiga ko nta kibazo kidasanzwe afite. Umushinjacyaha yagaragaje ko Rusesabagina yatawe muri yombi ku mpapuro mpuzamahanga zo guta muri yombi ukekwaho icyaha zoherejwe mu gihugu cy'Ububiligi, ndetse ko yanabajijwe n'inzego z'ubutabera muri icyo gihugu anasakwiwe mu rugo mu Bubiligi. Ubushinjacyaha busubiza ku byavuzwe na Rusesabagina ko atari umunyarwanda, bwavuze ko nta bimenyetso na kimwe yigeze agaragaza cyerekana ko atari umunyarwanda, bityo gukomeza kubyitwaza ntacyo byamufasha. Bwashimangiye ko ahubwo urukiko rudakwiye kwakira ubujurire bwa Rusesabagina kuko bwatanzwe igihe giteganywa n'amategeko cyararenze. Bwongeyeho ko ariko igihe ubujurire bwaba bwakiriwe, urukiko rukwiye kwemeza ko Rusesabagina akomeza gufungwa, urubanza rugatangira kuburanishwa mu mizi, kuko ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 11 aribwo bwaregeye urukiko rukuru mu rugereko ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyaha ndengamipaka. Umucamanza amaze kumva impande zombi yemeje ko umwanzuro w'urukiko uzasomwa ku itariki ya 2 z'ukwezi gutaha kwa 12 saa 8 za kumanywa. Bwana Rusesabagina n'umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, akurikiranwe ibyaha 13 birimo n'icyaha cy'ubugome. Asumta Kaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Leta ya Tanzania irateganya gufunga inkambi ya Mutenderi bitarenze mu kwezi kwa kabiri umwaka utaha. Ibyo bivuzwe mu gihe hakomeje gahunda yo gushishikariza impunzi gukomeza kwitabira kwiyandikisha kugira ngo zisubizwe mu Burundi. Inkuru yateguwe na mugenzi wacu James Jovin.
Ni mu nama hagati y'impunzi z'Abarundi zahungiye mu nkambi ya Mutenderi n'umuyobozi yashinzwe impunzi mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu cya Tanzania, Sudi Makibasi. Yabaye kuri uyu wa kane hagati mu nkambi. Ingingo nyamukuru muri iyo nama kwari guhimiriza impunzi gukomeza umugambi wo kwiyandikisha kugira zitahukanwe no kubateguza yuko iyo nkambi izokugarwa burundu mu ntango z'umwaka uza. Bwana Makibasi yavuze yuko umugambi wo gutahukana abiyandikije ku bushake bwabo uzobandanya gushika mu mpera y'ukwezi kuza kwa 12 inyuma y'aho abazoba basigaye azo kwimurirwa mu nkambi ya Nduta.
Mwaka kesho tunakusudia kuivunja kambi hii. Hili naomba mnijue. Tutavunja kambi, tutaunganisha mtaenda Nduta. Kwa
Mwa kuza, tukumura ikambi, tuzoba teranya na binduta. Kugizyo, ibinabibuze kuko mwege muri abantu, mumenye ukuri kugira mushobore gufata ingingo nyayo. Mwa kuza, ikambi nizobihari. Kugiza mahitamwa azoba ayokuja induta chanyi kusura kuja Burundi. Ayoneyo mahitamwa meza, uhitamwa muri bibiri.
Kwa uamuzi kwa ama uende Nduta au uende nyumbani. Huo ndo uamuzi wa busara kwa mua mawili yawe.
Waserukiye Hassel, mwiro bito bihagarikiye inkambi za Nduta na Mutenderi, Bwana Hari Anderson, mwijambo yahawe, yasavye igihugu cha Tanzania kubandanya kubahiriza agateka kazina muntu, no kubandanya guha ubuhungiro impunzi z'Abarundi, zibona yuko icyo zahunze, coba kitarakemuka.
Our message is very clear and we are
Mutumwa bwacu burumvikana cyane kandi turafasha leta ya Tanzania ninacyo gituma tugerageza kubana yatwubahiriza agateka n'ibindi byose bidukorera hamwe na leta ya Tanzania ndabashimira cyane ukuntu mwadanya dufashanya namwe mu myaka yose tumaranye tukaba dushimiye cyane biye ku mutima na leta ya Tanzania ukuntu ibandanya iduha uburenganzira bwo gufasha impunzi mu kuzicungerera umutekano bizobandanya tubafasha nuko tutaba turiko turabikorana na leta ya Tanzania.
Continue the same assistance what we providing you and providing the government Tanzania together.
Zimwe mu mpunzi z'Abarundi zahungiye mu nkambi ya Mutenderi zakiriye mu byiyumviro bitandukanye iyo ngingo yo kugara Burundi inkambi ya Mutenderi.
Twebwe mu cyamake ico iyo nkuru kuvuga ko twayakiriye nabi kuko yaremaze iminsi biri mu rukurukuru ariko twahavuye twumva ko ibaye inkuru ikibazo rero cyo kuvuga ku ikambi yugawe hanyuma tugaheza tukwimurirwa mu yindi kambi ni kibazo benshi twiyumvira ko twohitamo tukaja mu iyo kambi azo bateguye kuko haba mu gihugu n'icyurabona ko hageze yuko twe dushaka gutaha ego yanavuze ko hakenewe ko dutegerezwa abantu batwiyandikisha ku bwigenge bwacu twe impunge turazifise turafise impunge z'uko kuko uravye ukuntu yahagurukije abajejwe imfungurwa aranavuga ko bo bari bo batuma mbere benshi tutage enda ariko bakibagira ko kibazo twahunze mu Burundi nibo kikihari
eh mu bisanzwe najyakiriye nabi bivanye n'ukuntu aho turi twasa n'abahamanyereye n'ubwo impunzi atabwigenge igira mugagusa mu gihe ntikubera ntifuza no gusubira mu gihugu no hitamo kujinduta
cyo noba nibaza mbona yuko umenga bashatse kutwirukana kuko bamaze kudukura mu nkambi kandi twari tukiri benshi utavuze ngo twari bake yitwagabanutse bisa nk'uko batwirukanye
kuri izo ngingo bafashe nosaba leta ya Tanzania hamwe na UNHCR ari ijeje impunzi ni uko bo kwicara bakaraba abafise ibibazo nkoramutima kandi byumvikana bakaraba uko babafasha bakabakorera nk'uko impunzi za kera zakorewe
je nosaba ko bo turabira neza bibino bintu bakabitunganya kuko ntituvyumva ukuntu byoba bimeze intumbero yabyo ntaye kuri
iyo ngingo ifashwe nyuma y'ukwezi kumwe perezida wa Tanzania John Pombe Magufuli ahuye na mugenzi we Burundi kumugwa mukuru w'intara ya Kigoma aho baganira ku bijyanye n'umugambi wo gutahukana impunzi z'Abarundi no gukorera hamwe mu by'ubutunzi biraboneka neza yuko bari umugambi wa leta ya Tanzania n'Uburundi wo gutahukana impunzi zose byose bikunze kubera leta itegekanya no kuzokugara Burundi inkambi ya Nduta mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri mirongo ibiri na bibiri mu biheruro vya nyuma byatanzwe na SR mu kwezi kwa cumi inkambi ya Mutenderi isigayemo impunzi zirenga gato ibihumbi mirongo ibiri n'indwi kuva mu nkambi ya Mutenderi iri mu gihugu cya Tanzania. James Jovini kubwijwi rya Amerika.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
Dusubire mu Burundi aho abakoresha bahangayikishijwe n'ikibazo cyo gukomeza guhemba abakozi baramutse bashyizwe mu kato mu gihe kirenze iminsi 14 bitewe n'ikiza cya COVID-19 cyangwa se izindi mpamvu zitabaturutseho. Ishyirahamwe ry'abakozi riravuga ko bakoresha n'abakozi bagomba kubiganira bakajya inama. Inkuru Ijwi rya Amerika bateguye yifashishije inshuti zayo muragezwaho na Desire Hatungimana.
Bamwe mu baserukiye amashyirahamwe y'abakoresha bavuga ko bigoye ko umukoresha yoguma ahemba umukozi nko mu gihe iyo mara iminsi 14 mu kato atakiri ku murimo. Abakoresha bakavuga ko amasezerano y'umukozi n'umukoresha atigeze ahinduka ngo ni kubera ikiza cya coronavirus. Gaspar Nzisabira, umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'abakoresha mu Burundi, aratahura amakenga y'abo bakoresha ariko akabona ko igikuru ari umwumvikano hagati y'umukozi n'umukoresha, inama n'umwumvikano bigashigwa imbere.
Ngiyo umukoresha yashizwe mu kato nyene, akato ni kirundi ntaje habandi bari, si wewe wakishizemo, si umukoresha akagushizemo, kandi nturwaye kuko ubu komeye ushobora gukora mugaba kurinda yuko wohava igihe woba waranduye uhava wanduza abandi. Rero muri ico gihe usanga mu mategeko yacu atategeko atangingo ivuga mwene ivyo bintu. Ico rero duca tugira no kumvisha abakoresha ko bakoresha ubwenge bwabo n'umutima wo kubana n'abakozi, bakumvikana n'abakozi ico shoboka kugira uwo mukozi abeho. Urumva yatamushahara ronka bishobora kumugora.
Gaspar Nzisabira, umunyamabanga mukuru mwishyirahamwe ry'abakoresha, atanga umuco w'ingene abakoresha bo vyitwaramwo umukozi adahohotewe mu gukatwa umushahara ku mvo zitamuvuyeko.
Nk'ico gihe ari mu kato araki iminsi 14, urumva ntari karakorera umukoresha, mugabo umukoresha ashobora kumuhemba agafata iyo minsi nk'uko yoba yari mwikonje ngiye atarafata rirya konje ryo kumwaka kugira hembwe. Igihe yafashe iryo konje naho nyene barashobora kumvikana, ashobora kugira ati ntiwishibije ku kazi nshobora kutaguhemba, niwava muri ako kato kawe uraza ubandanye ukora, canke amuhideni agira ati nzoheza ngo ukate buhoro buhoro. Byose ni ya nama n'ingingo.
Ikindi kibazo cyashikirijwe n'abitabiriye iyo nama nuko amashyirahamwe y'ubwishingizi mu kuvuza abakozi atigeze ashira mu byo yishingira ikibazo cya coronavirus. Aha naho Gaspar Nzisabira avuga ko mu bisanzwe ari leta yategereje gufatwa mu minwe indwara yose yadutse nk'ikiza, ariko akavuga ko mu gihe leta atamikora kuyifise amwe mu mashyirahamwe y'ubwishingizi yotegerejwe gufasha no gutanga imiti.
Urabona COVID ije vuba kandi yitwa ko ari caduka. Muri ico gihe leta niyishinzwe, leta igafasha kugira nk'ibiciro kuri heyo miti, kuri hikiniki. Mugabo rero tudahendanye, ntawoja gusindira leta ngo nifashije. Amikoro yayo turayazi. No kuraba neza hari ibintu byitwa assurance sociale. Wiswe ko wariwe muri assurance sociale atari commercial. Hateye ikiza nk'icyo, sinumva ingene woca ugira ngo nibarihe gutya na gutya na gutya, kandi ushobora kubifashamo.
Kubona ayo mashyirahamwe y'ubwishingizi atacyo ashobora gufasha, Gaspar Nzisabira avuga ko ari kubera atunganijwe mu buryo budatomoye, bamwe bakikika mu kiza mu gushinga amashyirahamwe kugira ngo bahunge amakori ariko batariko bakora ibyo bategerezwa gukora mu bwishingizi.
Umuntu arasimba ngo ndagize ishyirahamwe ryo kuvuza, mugabo akagira liste y'imiti mikazotanga iryizimbye ntayishiremo. Ugashanga umukoresha nawe yashimye kuja aho hantu abazi ko wewe akoze itegeko. Les organismes d'assurance zirazwi, zirafise byangombwa zitegerezwa kugira hazotandukanywa assurance commerciale zidandaza n'izindi ziri dano sociale zifasha zidaheza ngo zitanga amakori. Hariho rero zibazi zidandaza mugazi kita ko zifasha ziri dano sociale kugira ntizitange ikori.
Kubwishyirahamwe ry'abakoresha mu Burundi gutunganya amashyirahamwe y'ubwishingizi hisunzwe amategeko, vyotuma abakozi n'abakoresha bahungukira mu bijanye no kwivuza imiti mwimwe batahora baronswa ikaboneka.
Inshuti mwari muduteza amatwi yahani ho dusoreje amakuru yacu, tubashimiye kwa mwaduteza amatwi muri benshi aho muri hose ku migabane yose y'isi. Dushimire Mukobele ya Baro wadufashije kwegeranya amakuru kuri mikoro mwari kumwe na Venuste Shimimana. Mukomeze kugira umunsi mwiza.
Akwino nga duche duba turabangiri ya makuni vigani utuwa tuwa fiti yomlika nga tondo mkirundi niki nyagwanda. Dushimile awagi zuruhara bose ngobite gulgwe vyongere wa shikire. Kuri mikro mwani mwazi ndukanyina Joedia.